Ewe, mbona ko wamunezerewe? Ubiterwa n'iki?
Ni kuko Yesu yankijije. Ariko mbega nawe nturi umukristo?
Ego, narakiriye Yesu. Ariko nsanga ko naho ngerageza nte ntashobora kwama nkora ibyiza. Satani yamanzitaza. Mbega ntakugora atyo nawe?
Nuko byari bimeze, ariko nsanze ko hari uburyo dushobora kumunesha.
Nukuri? Mbega nubuwe?
Iminsi yose mu gitondo nikanguye nca ndondera ahantu nshobora kwihererana n'Imana, rero ndasenga mbanza kuyikengurukira ibyiza yankoreye n'ubujya imfasha, maze nkayisaba kunkomeza ngo mbone kunesha Satani. Rero ndayisaba kunyereka namba hari icyo igomba ko nkora kuri uwo munsi, hanyuma ndarorera mu gacerere nkaraba ko hari icyo imbwira.
Mbega yo bikubwira ite? Ntushobora kumva ijwi ryayo, siko?
Ijwi ryayo nirimeze nk'iry'abantu, ariko imbere mu mitima numva ko hari ikintu igomba kunkora cyane, ko hari icyo itagomba kunkora, maze nkayisaba kumfasha gutahura Bibiliya igihe ndayisoma, hanyuma ngasoma bimwe bimwe muri yo.
Mbega ukora ibyo byose iminsi yose? Ngira ngo jewe nta mwanya noronka wo kubigenza ntyo.
Hewe, ndakubaze, mbega urabona umwanya wo kurya iminsi yose?
Me, hari uwashobora kuba hatariye.
Urabizi, imitima yacu ikwiye kujya nayo itariye yopfa. Indyo z'umutima ni Bibiliya, niryo jambo ry'Imana. Bimwe bimwe muri yo biragoye itahura, nicyo gituma n'amasaba Imana ngo ibintahuze. Mu gitabo cayo hari ibintu byiza by'igitangaza.
Nukuri? Nagira ngo harimo imigani gusa y'ibintu byabaye kera.
Koko harimo ibyabaye kera, ariko byose byanditswe kugira ngo bitwereke ingene Imana idukunda n'ingene igomba kudufasha iminsi yose.
Umengo byumvikana ko ari byiza kubigenza nkawe, ngira ngo nzobigerageza.
Urumva mugenzi, ukwiye guhitamo rwose kuzokwa mugendana na Yesu, ukagabira kuzorondera umwanya wo gusenga no gusoma ijambo ryiwe iminsi yose.
Mbega ntiwonsabira kugira ngo mbikore by'ukuri?
Ego cyane. Ariko hari ikindi kintu nacyo ngomba kukubwira. Ushobora gusaba mpwemu yera ngo yinjire mu mutima wawe, akweze rwose, akuzure. Ni we wenyine ashobora kugufasha ngo ubone kunesha ibigeragezo byose biva kwa Satani.
Ariko mpwemu yera yonyuzura ate?
Ukwiye kwitanga rwose, ukemera kuganzwa nawe gusa n'abatasha wisigarije, kandi ukaba witanze ku Mana rwose, mpwemu yera azokuzura.
Yo, numva mbigomba rwose. Ndemeye kwitanga rwose.
Imana ishimwe. Kandi uzosanga yuko mpwemu yera niyaguma muri wewe, uzogomba kwamuvugana nawe kenshi na kenshi umwanya wose. Habaye ikintu cyiza, uzoca ugikengurukira Imana. Ubonye ikikugoye, buno nyene uzoshobora gusaba mpwemu yera ngo agufashe. Kandi uzosanga ko atabura kubikora.
Mbega icyo nicyo gituma wamunezerwa kandi ntugwe mu byaha iminsi yose?
Yego, nicyo nyene. Urabona, ni ku by'iyose kubwanje. Jewe ndi umuntu buntu, ariko mpwemu yera niwe ampa kunesha. Nawe azobigukorera.